hii ni Radio Kwa Amerika. Radio Kwa Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda uturi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi Rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Abo dushakira kuri internet namwe mudusanga kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: Uganda yujuje imyaka 60 ibonye ubwigenge. Abitabiriye ibyo birori barashaka Afrika y'Uburasirazuba itarimo imipaka. Mu Burundi, leta yangiye urubyiruko rw'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi kwizihiza umunsi mukuru warwo. Abo muri iri shyaka baragaye icyo cyemezo.
Ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi avuga ati ndabikora ko nshatse, ndakwemera cyane ndakwangira. N'ikindi ntabwo twari twabona abasabye uruhushya burya twari twabamenyesheje.
Uyu ni agatorwa saa kuri ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Naho mu mahanga, Uburayi bwanenze igikorwa cy'u Burusiya cyo gufata uruganda rutunganya ingufu za nuclear mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo ya Ukraine. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bagera kuri 17 bishwe n'ibisasu byarashwe ku basivili mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo ya Ukraine. Abandi benshi bakomeretse. Uburusiya bwagabye ibitero mu gikorwa cyo kwigarura uruganda rwa nuclear rwa Zaporizhia. Josep Borrell ukuriye iby'ububanyi n'amahanga na politiki y'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yamaganye byimazeyo ibyabaye, avuga ko bitemewe n'amategeko kandi icyo gikorwa ubwacyo ari imfabusa. Yasabye ko ingabo z'Uburusiya zisubira inyuma zikarekurira Ukraine ubuyobozi bw'icyo kigo. Josep Borrell yavuze ko ku nyungu z'Uburayi bwose, ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenda no kugenzura imikorere y'ibyerekeye nuclear gikwiriye kuhaboneka vuba na bwangu kandi kigahabwa ubwisanzure butaziguye kuri uru ruganda kugira ngo kigenzure iby'imikorere yarwo. Ejo kuwa gatandatu, iki kigo cyari cyatangaje ko uruganda rwa nuclear rwa Zaporizhia ari narwo runini kurusha izindi zose mu Burayi rwari rwatakaje isoko y'ingufu z'amashanyarazi kubera ibisasu rwasutsweho n'ingabo z'Uburusiya. Rwagombye kwiyambaza moteri za mazutu kugira ngo rukomeze gukora. Ibice byarwo bitanga ingufu uko ari bitandatu birafunze, ariko biracyakeneye umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ubushyuhe bw'ibyuma bugabanuke. Hagati aho, abahanga baracyagerageza gusana umuyoboro w'amashanyarazi ugana kuri uru ruganda wari waciwe n'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa gatandatu. Koreya ya ruguru ikomeje igeragezwa ry'ibisasu bya rutura. Uyu munsi yongeye kugerageza ibindi bibiri. Ibyageragejwe uno munsi bibaye ku nshuro ya 7 mu gihe cy'iminsi 15 gusa. Diane Nene nahazwe arakomeza inkuru.
Misile Koreya ya ruguru yagerageje uno munsi kwa Mungu yaziteye mu gihe indege z'intambara zihuta cyane za Amerika na Koreya y'Epfo zasozereye ibikorwa by'imimenyerezo ya gisirikare zari zimazemo indwi zibiri mu buseruko bwa Koreya y'Epfo. Igisirikare cya Koreya y'Epfo cavuze ko Koreya ya ruguru yagerageje gutera ibisasu bibiri vya missile hagati ya 7:48 na 7:58. Ivyo bisasu vyatewe biva mu karere ka Koreya y'Epfo kitwa Munchon birungikwa mu ibahari yitiriwe Ubuyapani. Muri rusangi vyakoze urugendo rugera ku birometero 350 aho vyaguruka ku muvuduko ugera ku birometero 90. Ubuyapani nabwo nyene bwatanze amakuru ashusha nkaya ya Koreya ya ruguru kwijanye n'isaha ivyo bisasu vyaterewe ibirometero vyirutse n'umuvuduko vyariko vyirukako. Ubu hakaba hari kwakorwa amatohoza atomora nimba vyarungikiwe ku butaka canke mu mazi. Ivyo bisasu bikimara gutegwa, abagize inama nkuru y'umutekano w'igihugu muri Koreya y'Epfo bakoranye vyihuta gutyo batera ivyatsi ico bise urutavana ko rwigeragezwa rya misile ririko rikorwa na Koreya ya ruguru. Igeregezwa ry'uno munsi rigize igindwi ribaye mu minsi 15 gusa. Muri uno mwaka akaba ari bwo bwa mbere Koreya ya ruguru igerageje ibisasu vyinshi mu kiringo kinganuko. Koreya ya ruguru igerageje ibindi bisasu vya misile mu gihe ejo aho bukera muri ico gihugu hazohimbazwa imyaka 77 iheze umugambwe umwe rudende witiriwe abakozi umaze utanguye.
Minisitiri w'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yanenze igikorwa cy'umuryango w'ibihugu bicuruza peteroli mu mahanga OPEC cyo kugabanya peteroli ku isoko mpuzamahanga. Yavuze ko bitarimo ubushishozi kandi ntacyo bifashije ubukungu bw'isi cyane cyane ku masoko y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Financial Times cyandika mu Bwongereza, Yellen yavuze ko bahangayikishijwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere n'ibibazo bihanganya nabyo. Yanenze kandi ibihugu bifatanyije na Amerika ko bizuyaza kohereza imfashanyo y'amafaranga muri Ukraine. Avuga ko bimwe muri ibyo bihugu byari byiyemeje gutanga ayo mafaranga ariko bikaba bikomeje kuyapfumbatiza. Ukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Inkubi y'umuyaga yahawe izina rya Julia uyu munsi yageze muri Nicaragua igenda ibirometero 140 ku isaha. Diane nini nahazwe akomeza inkuru.
Ikigo gikorera mu by'ibihuhusi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba kinegukira Leta Amerika cyatangaje ko igihuhusi Julia cyashitse muri Nicaragua mu gatondo ka kare kuno wa Mungu. Icyo kigo kivuga ko Julia gishobora kukwiragira byihuse mu bindi bihugu byo muri Amerika yo hagati birimo Honduras, El Salvador na Guatemala. Igihuhusi Julia cyashitse muri Nicaragua imiyaga yacu iruka ku rugero rwa kilometero 140 ku isaha. Julia kikaba gishitse muri Nicaragua inyuma yo gukunkumura amabahari atatu yegukira Colombi. President wa Colombi hagati aho yahamagariye banye na mahoteli w'indaro abamazu yabomowe na Julia, avuga ko uretse amazu agera ku 48 yasenyuwe n'ico gihuhusi atabindi vyahononikariye. Amerika yo hagati iri kwihangana n'igihuhusi Julia inyuma y'indwi zibiri gusa. Ikindi gihuhusi ciswe Ian kibiciye bigacika muri Leta ya Florida. Ico gihuhusi Ian cahitanye abagera ku 100 cashizwe mu bihuhusi vyo ku rugero rwa 4 mu gihe Julia nayo iri kukunkumura. Amerika yo hagati bayishize mu mirwi y'ibihuhusi vyo ku rugero rwa 1.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yagahivuye inyuma bakumira abimukira n'impunzi. Yavuze ko inyanja ya Mediterane yahindutse nk'irimbiri nini. Diane ninahazwe akomeza inkuru.
Mu majambo yiwe umwungeri wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yagize ati, gukumira impunzi n'abimukira n'ibitera soni birabishe, ni igicumuro kibi kandi ni icaha kibishe. Ababikora batuma bimukira badupfira mu maso turorera. Ibahari ya Mediterane ubu yahindutse itongo ry'abapfuye kandi ni naryo tongo rinini ku isi yose ry'abapfuye. Papa Francisco ayo majambo yavuze no munsi kwa Mungu mu bikorwa byo gutagatifuza Musenyeri Giovanni Battista Scalabrini yabayeho kuva mu mwaka w'1839 kugera mu 1995, na Artemides Zati yabayeho kuva mu 1888 kugera mu 1951. Ababeranda babiri bashasha bose bamenyekanye mu bikorwa byo kwitangira abandi. Musenyeri Giovanni Battista yamenyekanye kubera gufasha abimukira n'impunzi, ari naco gituma bamutaziriye se wabimukira. Umutaliano Artemides Zati nawe yamenyekanye kubera gufasha abarwaye muri Argentine. Umuryango wiwe wari wahunze ubukene bwo mu Butaliano uhitamo kuja kwibera muri Argentine.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujya no kurubesha tu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru mu byaga bigari tuyahere muri Uganda yijeje ku nshuro ya 60 umunsi mukuru w'ubwigenge icyo gihugu cyabonye muri 62. Ibirori byo kwizihiza uyu munsi byitabiriwe n'abayobozi banyuranye barimo abava mu muryango w'Uburasirazuba bw'Afrika. Ubutumwa bwatanzwe ahanini bushingiye ku bumwe bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'iterambere ry'ubucuruzi muri uwo muryango. Tuve muri Uganda tujye mu Burundi, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yangishya Casenal ritavuga rumwe n'ubutegetsi gutegura umunsi mukuru w'urubyiruko. Leta iravuga ko hadashobora kuba iminsi mikuru y'urubyiruko ibiri mu gihugu. Agatorwa saa kuri ishya Casenal haravuga ko ibyo ari akarengane. Eloge Willy Kaneza aratugezaho inkuru irambuye.
Uyu munsi mukuru wari urwaruka rw'umugambwe Casenal kale utavugamo n'ubutegetsi warutekanijwe kubera mu ntara zose uko ari 18 z'igihugu cy'u Burundi ubushyanganje bw'intwaro hagati mu gihugu bujejwe gutanga impusha kubakoresha amakoraniro yariyo yose mu gihugu bwishuye uwo mugambwe ko ibikorwa byawo kuri uyu wa mungu bidashoboka imvo bwatanze nuko uyu mwaka hari hahimbajwe undi munsi wari urwaruka wabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruka bw'igihugu n'umunsi mukuru wari urwaruka ku isi Mwikati mshiganganji mgandiki indongozi za senere juja Amerika alifitie kopi busigula kwa tamisi mikulibili yugu waruka yotungani wa munga kumge. Uhamakaza nyabu na munga mge senere kuitegura ugiuzoro ungike ugu waruka rwawo mumusi mkuru munga kuza. Agatono rwasa mkuru munga mge senere ya fati ingingo mhaka hotoro. Ukunika alisiguli ya amesha makuru kumunga mkuru tunzi Bujumbura mkigani ya bahaye kuchicharo ugikuru chumunga mge uiwe.
Iyo ni nyishida fashi. Ugwaruka kuhimbaza uwo munsi ni uburenganzira bwawe. Yaba bashobora kuhimbaza uwo munsi nuko nyine bitoshoboka kare uburenganzira. Ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi. Bavuga ati ndabikora ko njatse ndakwemera cyane ndakwangira. N'ikindi ntabwo twari twa nabasabye uruhusha burya twari twabamenyesheje kuko uruhusha gukora imirimo yacu turarufise kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaraga. Mugabo yo hari gukoranya abantu benshi ni byiza kumenyesha intwaro kugira ngo ifate ingingo zibereye mu bijanye n'umutekano yaba atari bimwe by'umwana n'ikinono ugira gucyo kaza wumva ngo umugambwe sende defte dengo bafite imyerekano ngo yobushikira ngo ingingo mukuru w'igihugu aheze gufata
imyerekano bagatonwa rwasavuga yatunganijwe n'umugambwe sende defte de uri ku butegetsi ugira ngo utere intege umukuru w'igihugu ku ngingo amazi minsi afata ijwi rya Amerika ryarayikurikiye yabereye mu ntara zitari nke hamwe no kumirwa mikuru y'ubutunzi na politiki Gitega na Bujumbura ku magenekerezo atandukanye nyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye aroye muri ONU mu kwezi guheze Igitega kwa 2024 ukwezi guheze umugambwe wari waserukiwe na Anastase Manirambona uwo yahoranye ipeti rya colonel mu gisirikare cy'u Burundi akabajejwe akaranga mutima n'indero umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ubu kaba yakaryo ko kwerekana bamwe mu banywanyi bavuye mu yindi migambwe no kuvuga imigambi yo matora y'abashingamateka yo mwaka w'2025 Komisari ajeje karanga mutima n'indero muri Sende DFDD Anastase Manirambona
twabonye twumvise intahe abahora mu mugambwe SNL nk'uko nsanzwe ndi muhetsi w'intara nziza ya Gitega ya Muramvya na Mwaro intumbero twihaye mwaka karere ni uko matora y'2025 iyi ntara ya Gitega ari izo biya mbere mu matora murazi ko mu 2025 Mwaro Gitega Muramvya izo ari intara imwe yitwa Gitega Arusi twifuza rero yuko izo biya mbere mu matora y'2025 SNDFDD Ganza
akatorwa asaba abategetsi kureka abantu bose bakizegenza mu budasa bwabo
abasenyeri turakunze gukumirwa cyo ntawo bideha mugabo sivyo tutsinda mu by'ukuri atari bimwe by'uhuvuga ati aba bantu ndababurabuze umunsi mukuru wa bonane ko karore itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kabiri kangahe turatwumva ngo bagiye kwifurizanya umwaka mushasha bo nyene ngo urwego karango rwagiye kwifuriza umunsi ngo umwaka mushasha umukuru w'igihugu aho ni mu kwa kane ni mu kwa gatandatu ni ryari iyo babigira ntibatiko n'abandi babibona none nimba uwo munsi mukuru uwugira bivanye n'ukuntu wewe witunganije nibyo bindi gusabye ufite ikirindi ngo wari wenye n'inkota abatware ni ukumva yuko ababiri dufite uburenganzira bungana hanyuma bakarekera bamwe bamwe bose umwidegembyo wo gukora ibyo babwiriza gukora igihe bitanyuranye n'amategeko leta ya SNDFDD nibe leta y'abarundi kandi niyumvemo abarundi bose niyumve ko abaseneri turi abarundi nkabo dufite uburenganzira nkabo dutanga amakori nkabo batwereke rero turonka uburenganzira nk'uko nabo bafite
mu Burundi imigambwe yose irafite imihari y'urwaruka kandi ikanye utuzina tw'ubuhizi muri tende DFDD urwaruka rwabo rwitwa Imbonerakure nayo muri senere n'urwaruka rw'inyankamugayo imigambwe irongowe n'abahoze abakuru mu biro beri bya FNL na tende DFDD igihe imihari y'inyeshyamba z'abahutu yagwanya gisirikare cya Cyizizi n'abatutsi imbere y'isinywa ry'amasezerano ya Arusha umwaka w'2000 abanywanyi imihari yayo y'urwaruka benshi n'abahoze ku rugamba akatari gake barakunda gushamirana nko mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba hitwa Ruyumpu abanywanyi ba SNL indwi barakiriwe imyaka 15 yo gufungwa mu kwa gatanu uyu mwaka mu ntango z'uko kwezi bari batanye mu mitwe na bamwe mu rwaruka rwa SNDFDD Imbonerakure zimwe muri zo zirakomereka bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryakuye mu miryango y'ababyemeza erorye urika neza ijwi rya Amerika
Tugumaho mu Burundi aho bamwe mu batuye muri komine Gatara y'intara ya Kayanza mu majyepfo y'u Burundi bakomeje kujya mu zindi ntara gushakisha imibereho kubera ibibazo by'ibura ry'amasamba ahagije. Inkurijwe rya Amerika yateguye ifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana.
Komine Gatara ni imwe mu makomine agize intara ya Kayanza iharugwamo abantu benshi biturutse ku igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Iryo gwirirana ry'abantu rituma amatongo yaga ababa muri iyo komine na cyane cyane abagabo bakajya kwisuma mu zindi ntara nk'uko mu ntwaro babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndikumana Donatien n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara ajejwe imibano.
Komine ya Gatara ni komine irimo abantu benshi naho ataharuro nyezina twovuga ubunyi uko arivyo byerekana yuko ari irimo abantu benshi gusumba ariko kumbure rusasuma yimirije izoheza ibitwereke. Ariko rero abahari bose uko biri hariho amatongo usanga ari mato mato bigaca bituma abantu bagenda kurondera ubuzima nko mu zindi ntara.
Ivyo biranemezwa kandi n'abanyagihugu bo ngaha muri komine Gatara kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Bavuga ko kiretse mu zindi ntara z'igihugu hari n'abaje mu bindi bihugu kuronderayo ubuzima.
Abagabo nyine barakunda guca hanze kuba mugasanga bari muri Kenya, abandi bari Bwande, abandi bari Tanzania, ari mu zindi ntara bafashe za Cankuzo, za Rumonge, Akamba.
Kubera amatongo yaga n'urugwirirane rw'abantu rukaba ruhari, birashoboka ko umuntu abura uko avyifatamwo hagati umuryango akagenda guca ingero, umuryango ugasigara we akagenda.
Ingaruka ni nyinshi mu miryango muri komine Gatara. Iyo abagabo na cyane cyane abubatse bagiye kwisumamwo kure, hari abagenda bagurishije amatongo, abagore n'abana babo bagasigara bifumbereje. Ivyo vyarashikiye Nshimirimana Isidora wo ku mutumba Nyarurambi muri iyo komine nyene.
Cingorane nagize aho twubakanye n'umugabo biciye mu mategeko, ariko rero jewe haragize igihe basambulira ku inzu cyangwa cyose bararigurisha afise uruyoyo batararukura ku mvanda, kandi n'umwana bamumuriye hano mu gahinga icyo tungo barigurishije baciye bagenda bagiye mu cankuza. Umugabo wanje yajanye nase ce muri sentare naragenda burana ubwa mbere mburanya baguze iryo tongo baca bambwira ngo natsinzwe ndabura icyo fatana icyo ndeka.
Hari ikindi gihambaye gishikira abakenyezi bubatse iyo abagabo babo bagiye kwisumamwo bagateba abanyagatara babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nka nyene ku mutumba Nyarurambi mu gacimbiri rutoke byarabaye aho umugabo yari yagiye hanyuma umugore asigaye ngaho, birashikaho hagira umugabo amuterinda aravyara umwana
ibendaza ahantu hamwe cyashitse umugore umugabo aje Bujumbura aramara igihe kinini yacanye, hanyuma rero umugore yarindiye kera ahindukiye asanze umugore yagiye mu rundi rugo yagiye kwibakira hanyu igihe cyose kazi mu bantu bo mu rugo mu bisanzwe kurumva ntibabacizeranye.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara mu vyo ajejwe harimo imibano aremeza ko bama bakiriye amatati yo mu miryango ishishikirwa n'ingorane ziturutse ku kuntu abagabo baba batari hafi. Ndikumana Donatien yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene babigenza iyo hari ababituye.
Rero iyo bibaye inzira ya mbere turashobora kubumvikanisha nimba ari uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana uwamumubyaye ko akemera akamwandikisha, ahonye umugabo ashoboye kubitahura nta ngorane. Iyo naho batabitahuye turaheza tukaca tubarungika muri sentare kugira ngo nabo barabe icyo amategeko avuga abaheze babatunganiriza.
Uwari mu bajejwe intwaro muri komine Gatara y'intara ya Kayanza atera kamo ababa muri iyo komine kwijukira umugambi wo kwibaruka aho bashobora kurera. Ivyo tuma bataguma bagwirirana gutyo aho gukubita isuka hakaboneka. Ivyo biruko mu gihe igwirirana ijanye n'amagara meza itaraba gusa abakenyezi bo muri komine. Iryo sekeza ryari ryaratandukiriye abagabo bo mu myaka iheze. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara Ndikumana Donatien naho atabitigiri vy'abagabo bitabiriye uwo mugambi wo guca imvyaro ku bagabo vasectomy mu Gifaransa atanga avuga ko utitabiriwe ku rugero ruhagije.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
shofe ndagusabye sha shoferi tubandanye twari ko
turajana mama siwezi yeah? Siwezi atapima kwenda mwele njia kwanza hata wewe na mtoto wako mtokee mgari yangu mimi nirudie kwa mimi natoka juu yeah. Ile njia siwezi atapima kuingia ndani
ariko manaya
antuka bitawezekana
umwana wanje agiye gutangura ishuri no munsi muhumuro mfasha shofe nashobora gusima munsi wa mbere
manake wako nasikia atarafiki yangu mimi natumika naye kazi moya mwele njia bali mukina pe kwa nataka mimi niende yeah? Ewa no. Munisamee kabisa
Jizama hiyo gani? Kwa bota kisi anje kisabza hanga hargo sena kwa mje kuiba mwe tama gurungo nje kuhi sanga mwari gana
papa
shafo vites mwenye ni chibazo rgozi nji muhumu rukandu rgozi hayungu mba kuhishwara na mafaraba ti wada njina hiyo kishwara kakanda kwa nga chichi rese peti peti kasanaga hanga riko hungo ferefistasi akagahumu kawenda mwenda kiga kuri jia shuri jiwa shuri gozi muhumu cha wale ya kuri jia shuri jiwa nilijo nja ambere mura kakariyo
nga uwa muka mwubu kumeri kiu uwa kutu kambu gisha kandi bibzio sari kumera mwebge abantu bi muhumu
kwebge
Madame Vicky, if you just say, I can't get a kiwani home. I want you with the sugar which hunger would take on you want you, Mumadziki. Mumana want to get a civil shuri, Musi Wambe, Kubera, Amavaraya, New Jim Avagdivana.
I quite
Papa. Mie, sita pima taku kamate li njia sino, shiboto tunakufu.
Urobisa na shoferi kwa bivuti, muka na urano kurabira akarorokeza, wachi rusangi.
Mnaibuki wagi rusangi tukwa bigira hiti.
Rusangi, niyo hambere mkuchungere mteka na muraka kare, niku karorero.
Arwe,
Atari mwenye mkuma muta kujitobera gusari kini.
Mwa? Mada, ugorabiju mba uwe.
Iligiki
mwa. Mwa muhumoro na ya ira mahoro ye tabari mwenye kwa banya rusangi, muda siba kuzanibazi wachi.
Kwebki?
Mwumba.
Jenu
mbumenga umwewese yopumaji kwiwundu kwiwu akiro ndere ni mutekano kwiwe ibizote kuja hamwe wapi
mama usisahabu kama kuna proverb ambayo inasema l'union fait la force unasiki na sisi sote tukijikamata tunajia fasi moja tunaongea kitu kimoja hakuna kile kitatushinda kwa yote ambayo tuko tunatafuta
nasiki wewe mumbire boss shofe mumbire
mama hapana mama nisikie kidogo haujieneze wewe mwenyewe hakuna mtu mwenye anaishi peke na anajieneza Na ile probleme ya insecurity tuko nayo haiko tu yetu shipeki ni yetu sisi watatu nasikia kisi tuko majirani na lazima jirani ni ndugu si ndio balabala yangu iko na shida maki yako itapata shida unaona lazima tuikale fasi moja tusikilizane sio tutapata security mabalabala tu tupate kisi ya kuishi pamoja si ndio jioni na tuwezi kala fasi moja kila mtu kingambo yake afanye kenye anaza fanya tu tutafute amani tuishi na amani vraiment
ubona urashakuva ko nkatwa abaturage basanzwe bo hasi hari ubushobozi twagira bwo kugira uhare mu mpinduka muri ibibazo by'umutekano rufite muri aka karere
none nkubu na jewe ni ndari ndesho no hava mpagara imbere y'abantu ngo ndiko mvuga ibintu by'umutekano
ndiyo mina basikia hata kama hatuna ile pouvoir ku décider mais quand même tunaweza contribuer par exemple munajua kama tunaweza jitia fasi moya tunaandika lettre hein tunasigner tunapatia bakubwa wetu waipeleke juu tuangalie bale watatujibia nini juu
cho chindire nicho
ahubwo mwareza tugita tubikora iyo barwa tukayandika tugasinya ahubwo tugashira nabantu bantu bose bari
kuri antukame nabambilisho ukweli vraiment sibake hivi
tushobora kugera kure
kuko kwanza namuacha atatwenda tasetu tubambie
reka ndabiki nikaye umwana urupapu Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Barakoze bagenzi bacu bo mu biyaga bigari dusubire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi muri icyo gihugu rivuga ko rigiye kwimura impunzi z'abarundi zirenga 800 zari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Monge Monge impamvu yabyo ni gihe bitaganyirijwe turabaza umunyamakuru w'Amerika Vedaste Ngabo uri uvira
mu kiganiro umuyobozi wa Seri mu ntara Kivuyepfo Nadine Ndoya yagiranye n'itangazamakuru imbere y'inzego z'umutekano abagize societe civile ndetse n'abaserukira umujyi wa Uvira yavuze yuko izo mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Munge Munge na Kavivira zigiye kwimurirwa mu nkambi ya Mulongwe.
Muri rusange dufite abantu 867 bazimurirwa i Mulongwe kandi abo bantu bari mu miryango 366. Hano i Kavivira dufite abantu barenga ijana bazimurwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cumi mu nkambi ya Mulongwe. Hari n'abandi bantu abagera kuri 600 bari mu nkambi y'agateganyo ya Munge Munge bazimurirwa mu nkambi ya Mulongwe ku ya 16 ukwezi kwa cumi.
Haseri giye kwimurira izi mpunzi zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira na Munge Munge mu nkambi ya Mulongwe. Umugezi avuga yuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu nkambi z'agateganyo kuko zitaba mu mashuri y'abana ndetse zirangwamo n'inzara.
Abana bacu dusaba yuko bajya ku masomo, nabo bajye ku masomo nk'uko bahora biga. Bamwe barataye amasomo ubu bari uko nyene bariko barigira bamayibo kubera batari ku masomo. Dushaka yuko bajya ku masomo bakomeza amashuri.
Hano bari bameze gute?
Hano bari bameze nabi nyene, nta kontu bameze. Bameze nabi, bariko baramera nabi.
Ikibazo cy'abana dukeneye ko abana biga kuko bavuye mu Burundi biga ayo kubera umutekano muke, umubyeyi yahunze ateza kuzana n'umwana. None ngaha aya bana ntibariko bariga, bari ngaho nyene na za uniforme zabo ntidushobora kuzironka. Ikibage cyoco n'ikaye, icyo rero nicyo dusaba kugira ngo abana bacu basubire ku ishuri.
Turara hanze, inzara nayo igomba kutwica, nuko tubashonje, tutubamerewe nabi. N'ukuri
mujya bigenze gute?
Mugenze gute none umuntu atagiye kurondera ngo apaca pace hirya no hino kandi nta n'akazi ubona? Nta kazi ubona, ni ukugenda gusega, nta kazi ubona.
Muri iki kiganiro kandi uyu muyobozi wa SR avuga yuko Barundi bagera 2850 bahunguwe bava muri Kongo bajya i Burundi ku bushake bwabo mu gihe cy'amezi 9. Abajijwe uburyo abo Barundi bahunguka abandi bahunga, uyu muyobozi wa SR muri intara Nadine Ndoye yavuze yuko abahunguka babona yuko icyo bahunze mu Burundi cyashize. Nabo bari guhunga avuga yuko benshi muri bo bahunga umutekano muke w'umuntu ku giti cye, abandi nabo bahunga bavuga yuko bazira ibyumviro byabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zigera ku 40,000, inyinshi muri zo zibarizwa mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe. Beda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje, ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe. Mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma wabagezagaho aya makuru, ni nawe wayabegeranirije. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika. Gushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru arumuriza baratanga ijambo kuri bose.